Imwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kazi mu biganiro byo kuri ino saha. Tubibutse ko mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM umurongo wa 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri internet. Adresse yacu ni www.radioyacu.voa.com. Kaze mu biganiro byacu.
Mu ntara ya demokrasi umuntu wese arashikiriza icyumviro cyiwe. Ntushobora gutora umuntu ku ngufu. Umuntu yavuze ati jyewe sinitoza, none wumva usubira kuvuga gutegereza kwitoza bigenze gute?
Uyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, aho yatangaza ko umugambwe wabo witeguriye kurondera uwundi mukandida azoserukira umugambwe wabo atari Perezida Petero Nkurunziza mu matora yo mu mwaka w'2020. Iyo nkuru hamwe niyerekeye kuri uyu wa kane Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yumvirije urubanza aho Burundi bwitwariye busaba ko uwutwara inama nshingamateka y'uwo muryango yokugwa kuko yatowe hahonyanzwe amategeko n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriana. Imyiteguro y'amatora muri Zimbabwe nayo igeze hehe? Abakandida 23 barimwo n'umukuru w'igihugu Emmerson Mnangagwa nibo bari bamaze kumenyekana ku munsi wa kane ko bazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri ico gihugu cya Zimbabwe. Amatora atekanijwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo byatangajwe n'umukuru wa komisiyo ijejwe gutunganya amatora muri Zimbabwe. Azobabaye amatora ya mbere muri Zimbabwe kuva Robert Mugabe akuye ku butegetsi mu kwezi kwa 11 inyuma y'imyaka 37 yaramaze ku butegetsi. Mnangagwa aza yaramaze gutumira abarorerezi bo mu bihugu by'uburengero bw'isi hamwe n'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe Commonwealth gukurikirana ayo matora. Izoba ibaye inshuro ya mbere ibyo biba haraheze imyaka irenga 10. Amatora Emmerson Mnangagwa w'imyaka 75 w'umugambwe uri ku butegetsi za NUPF hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 40 w'umugambwe MDC nibo bahabwa amahirwe yo kuzotahukana intsinzi muri ayo matora. Hano muri Amerika, mu gihe abantu muri Leta Zunze za Amerika bariko bihereza amabarabara biyamiriza gutandukanya abana babimukira ku babyeyi binjiye ku mbibe mu buryo buteye kubiri n'amategeko, abashinga amateka w'umugambwe wa Republikani bariko barategura integuro y'itegeko rihagarika gutandukanya imiryango. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'umukuru w'inama nshinga amateka nyene Paul Ryan, itegeka ko abana binjiye baciye ku rubibe n'ababyeyi basubizwa abo babyeyi babo bakagumana aho bazoba bafungiwe. Ryan yavuze ko adashyigikiye gutandukanya imiryango itagira ibyangombwa ku mbibe za Amerika. Aho ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicije ku butegetsi cyane cyane ubushikiranganji bw'ubutungane zitekanya kongera kugurura amahema yo kwakira abana babimukira baba bafunzwe kuko baba baciye ku mbibe mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ejo ku munsi wa kane yararungikanye urwandiko umutegetsi wo muri Korea ya Ruguru rutumira Perezida Kim Jong-un kugendera Uburusiya mu ntumbero yo kumushimira ku byavuye mu nama yamuhuje na Perezida Donald Trump. Igihe yakira Kim Jong-nam ni umutegetsi ajejwe gutunganya amanama muri Korea ya Ruguru, Putin yavuze ko inama ya Kim na Trump yabaye intambwe ya mbere ikomeye igana ku gutorera umuturama ibibazo byo mu karere ka Korea. Putin yavuze ko yonezerwa no kwakira Kim Jong-un mu Burusiya mu gihe cy'inama mpuzamakungu y'ubutunzi izobera mu gisagara cya Vladivostok mu kwezi kw'icyenda. Kim Jong-un ntaragendera na rimwe igihugu cy'Uburusiya. Muri yemene naho inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe amahoro n'umutekano yasavye ejo ku munsi wa kane impande zishamiranye muri ico gihugu kugomiza ikivuko cyo mu gisagara cya Hodeida cyuguruye mu gihe abatanga imfashanyo bariko baragerageza gushikana imfashanyo ku bantu bashika ku bihumbi amajana 3 muri ico gisagara. Abagize iyo nama bakoranye bihuta mu mwiherero inyuma yaho runani rurongoye na Arabia Saudite kwatangura ibitero by'indege muri ico gisagara mu gatondo ko ku munsi wa gatatu. Inama ONU iza yaramaze no gukura abakozi bayo mu gisagara cya Hodeida, ariko ibikorwa byayo birabandanya biciye mu mashyirahamwe iyo mu gihugu bakorana. Iganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ku isi cyatanguye ejo ku munsi wa kane. Burusiya bwakiriye izo nkino bwirahiye Arabia Saudite ibitsindo 5-0 mu rukino rwa mbere rwuguruye iryo higanwa. Kuri uyu wa gatanu naho Misiri ihura na Uruguay, Maroc ikine na Iran, mu gihe Portugal ihura na Espagne. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yaritabiriye ibirori byo kugurura iryo higanwa muri Stade Luzinki y'i Moscou yakira abantu 80,000. Uburusiya bwakoresheje miliyaridi 13 z'amadolari y'Abanyamerika yo gutunganya izo nkino zibera mu bisagara 11 muri ico gihugu c'Uburusiya. Uzotahukana ico gikombe azomenyekana ku itariki ya 15 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, ari naho ayo mahiganwa azorangira.
Urakoze ya Louise kumakuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wemeza ko witeguriye kurondera wundi umukandida azoserukira atari Perezida Petero Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru uyu mugambwe, yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD, mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yashimye ko Perezida Pierre Nkurunziza ashikirije ko atazosubira kwitoza. Uyarongoye CNDD-FDD yemeje ko uyu mugambwe witeguriye gutora uwundi mukandida azoserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Umugambwe CNDD-FDD usubiye kumenyesha ko ubumwe bwa buranze aribwo buzokwama buranga. Nico gituma umenyesheje abarundi n'amakungu ko bagumya banga bose batekanye kandi biteguriye neza gutora uzoba serukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020.
Abajije kwa mwe abagumya banga aribo banywanyi ba CNDD-FDD bosaba ko Perezida Nkurunziza yosubira kuba umukandida w'uyu mugambwe mu matora ya 2020. Ndayishimiye yavuze ko atamukandida togwa ku nguvu, narya Perezida Nkurunziza yavuze ko togwa uwundi.
Icya mbere ko nabikubwiye, mu ntwaro ya demokarasi umuntu wese arashikiriza icyumviro cyiwe. Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza, none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute? Rumva yuko mu ntwaro ya demokarasi umwe wese atanga icyumviro cyiwe. Urashobora kuvuga uti ndakunda iki, uwundi ati ndakunda iki, mukacyumvikanako. Muga nk'umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka, nzobafasha ibindi bikorwa byose, mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi. Nko bakavuga ati tuzana amaraso mashasha, ahubwo bagumya banga baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe. Ubu nico rero tugiye kwihatira twese abagumya banga tuvuga tuti
nayo kubijanye n'igihe uyu mukandida azomenyekana. Urongoye CNDD-FDD avuga ko bizobera mu ikoraniro ry'uwo mugambwe naryo rikazobanza gutunganywa.
Nkuko twese dusanze tubizi, amatora azoba mu 2020. Haracasigaye ibyo ari byo byose ikiringo kugira ngo ikoraniro kaminuza rikorane, hanyuma barondere umukandida azoshobora kujya guhiganwa n'abandi mu 2020. Uno munsi rero ku kibazo ubajije uti ni ryari umugambwe CNDD-FDD ntaringaniza ikirangaminsi ngo uvuge uti ikoraniro kaminuza rizoshika iki gihe, mboneyeho n'akaryo ko gusaba abarundi nihagire abantu baza barazana insaku izi canke ziriye bajyanisha abacanke bariya kuko kurondera umukandida nabagumya banganye ne bamwironderera
umunyamabanga wa Sende David Dede akaba ashikirije ibijanye n'umukandida w'uyu mugambwe mu matora ya 2020 inyuma yaho president Nkurunziza ashikirije ko ataza kwitoreza ikibanda cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020 hari bugendana kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018 aho president Nkurunziza yatera umukono kwebwirizwa shingiro rishasha ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje mu Rwanda kuri uyu wa kane sentare nkuru ya Nyarugenge yarumvirije urubanza rwa Dr. Niyitegeka aburanamwo na komisiyo y'igihugu yo kugwanya genocide uyu muganga yifuje kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2023 ntivyashoboka arega CNLG ko yamwimye amadosiye sentare ya gacaca kugira ngo asubirishemwo urubanza kuvyaha vya genocide ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Dr. Theoneste Niyitegeka watangiranye ijambo asobanura ikirego cye yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko asaba ko yategeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG mu mpine ikamuha dosiye y'urubanza rw'inkiko gacaca rwashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya genocide aravuga ko mu bihe bitandukanye yatakambiye CNLG mu nyandiko ayisaba dosiye z'urubanza rwa gacaca ariko ntiyazimuha Dr. Niyitegeka yavuze ko mu 2016 CNLG yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye Muhanga impapuro ebyiri gusa muri dosiye yose aravaho kubera iyo mpamvu byatumye atabona ubutabera Dr. Niyitegeka yabwiye umucamanza ko akurikije ibikubiye muri izo mpapuro ebyiri CNLG yatanze bigaragaza ko nta cyashingiweho mu gufata icyemezo kimufunga haba mu 2007 ndetse no mu 2008 aravuga ko yatakambiye umunyamabanga nshingwabikorwa wari ukuriye inkiko gacaca ku rwego rw'igihugu amubwira ko akeneye kubona dosiye z'urubanza rwe uwo ngo yamusubije ko amadosiye yose ahari Yisunze inyandiko z'abahanga yagize ati ubutabera butangwa mu izina ry'abaturage nanjye ndi muri abo bityo rero ni ngombwa ko abo baturage bagira uburenganzira kuri ubwo butabera bahabwa aravuga ko ikiguzi byasaba byose yagitanga ariko akabona kopi ya dosiye zuzuye ku manza za gacaca zashingiweho mu kumuhamya ibyaha ubutabera bugatangwa ku mugaragaro impamvu yo gusaba izi dosiye nk'uko byagiye bigenda mu manza zabanje Dr. Niyitegeka arifuza gusubirisha mu rubanza kuko ngo asanga yararenganye Maître Robert Hakizimana umwunganira mu mategeko yavuze ko impapuro CNLG yatanze zigaragaza ko hari izindi zazibanjirije byanze bikunze yisunze amabwiriza ya CNLG ku nkiko gacaca aravuga ko umuntu wese wabayeho umuburanyi afite uburenganzira bwo gusaba inyandiko zigaragaza uko imanza yaburanye zagenze yavuze ko basanga izindi nyandiko komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide idashaka gutanga zivutse uburenganzira uwo yunganira asaba ko urukiko rwafata icyemezo gihatira CNLG gutanga izo mpapuro kuko nta mpamvu igaragaza zituma izimana Maître Bernard Rukumbi wunganira CNLG yabwiye urukiko ko icyo muganga Niyitegeka yaregeye atari cyo yasabye CNLG yavuze ko mu rukiko aregera asaba guhatira CNLG gutanga dosiye z'urubanza mu gihe ngo yandikiye CNLG muri 2015 asaba kopi y'urubanza aravuga ko ikirego cya Dr. Niyitegeka nta shingiro gifite Maître Rukumbi yabwiye urukiko ko CNLG yatanze ibyo yabashije kubona yasobanuye ko serivisi yari ishinzwe inkiko gacaca igisoza imirimo yayo hateganijwe ko izo mpapuro zagombaga kubikwa aravuga ko kubera umurundo w'amadosiye y'agacaca byari byoroshye ko zimwe mu nyandiko zitari zibitswe neza zari gutakara yavuze ko muri CNLG nta mukozi ufite iyi nzika Dr. Niyitegeka ku buryo yaheraho avuga ko banze kumuha inyandiko z'urubanza rwe nawe yisunze amabwiriza ya CNLG Maître Rukumbi yasobanuye ko ukeneye icyemezo cy'agacaca kitagishoboka kuboneka yiyambaza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamufasha gukora ikirego bundi bushya agaragaza uko ibintu byagenze nawe akagishyikiriza umucamanza ku rwego rw'ibanze bityo ko kuba uruhande rurega rutarabikoze ikirego cyarwo nta shingiro gifite uyu munyamategeko wa CNLG aravuga ko Dr. Niyitegeka yishoye mu manza bitari ngombwa itesha umwanya yagombye kubikora ibindi bifitiye umumaro yasoje asaba kuzamuhanisha indishyi y'akababaro y'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda Maître Hakizimana wunganira Dr. Niyitegeka yabwiye urukiko ko kopi ebyiri bahawe na CNLG zigaragaza ko ari impapuro zo mu ikaye CNLG yahimye zifotore zikuye mu zindi yasabye urukiko ko rwazigera kuri CNLG karwereka aho yakuye izo mpapuro niba nta zindi zahasigaye koko ku ndishyi y'akababaro yasabe uwo yunganira Maître Hakizimana aravuga ko Dr. Niyitegeka atatanga ikirego yigiza nkana kandi ko niba izo mpapuro za dosiye ye zarabuze atari we wabigizemo uruhare agasigara yibaza impamvu CNLG yatunga amadosiye atuzuye uwunganira CNLG nawe akavuga ko nta kimenyetso uruhande rwa Dr. Niyitegeka rufite kigaragaza ko igihe urukiko rwazasanga dosiye zituzuye byasobanura ko ari CNLG yazizimije amaze kumva impaka z'ababuranyi bombo umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2023 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyitari yujuje. Mu 2008 inkiko gacaca zagihuma muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide zimuhanisha gufungwa imyaka 15 araregwa ko yagize uruhare mu itwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi Gitarama. Nibyo havuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu Rwanda. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko avuga ko nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. Ni ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Hanze y'icyumba cy'urukiko uyu wari mu mpuza ano y'iroza iranga abagororwa n'agakapu k'iroza twarimo amadosiye abumfasha kuburana yumvikanye abwira abanyamakuru ati mwabibonye namwe ko dufatwa tugafungwa nta dosiye. Ati niba koko hari ibyo bashingiraho bamfunga ni babishyira hagaragara abantu babimenye. Umucungagereza ahisamo kumira mwigiza inkiko gacaca n'itegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri miliyoni ebyiri mu gihe gito ariko zinanengerwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azasoma icyemezo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Eh, wagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
kuri uyu wa kane Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarumvirije urubanza aho u Burundi bwitwaye busaba ko uwutwara inama nshingamateka y'uwo muryango yokugwa kuko yatowe hahonyanzwa amategeko. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Igikorwa gikomeye cy'uyu munsi imbere y'abacamanza batatu ba Sentare ya Afrika y'ubuseruko kwa rukumvikana n'impande zose zegwa n'amatati ingene urubanza ruzoburanishwa gushika ruhere. Ubwo nago n'ugwerekeye utwara inama nshingamateka y'uwo muryango u Burundi buvuga ko itogwa giwe ryahonyanza amategeko mu mpera z'umwaka uheze. Uburanira leta y'u Burundi Maître Nestor Kayobera yasabye Sentare ko yoronswa ikiringo cy'ukwezi kugira ngo yuzuze idosiye y'urubanza.
Nubwira ngo tuwerekane ko urubanza tuzoruburana neza kubera ko twitwaye ubu twamaze guha abandi bashingwa manza murazi batari bake. Ivyo tubona tuzumvikana ko nabo bacabagenda babikorere ko vyitwanditse nabo bashemwe ivyabo cyashaje twerekana Sentare ukuntu bizogenda mu kuburana twumvikana igihe iminsi bizomara n'ibiki.
Icyo Burundi bwifuza muri urwo rubanza nuko umushinga mateka Martin Ngoga Umunyarwanda atwariyo nama nshingamateka yayase yokugwa maze hagatogwa umurundi. Kayobera abona navuga ko Ngoga yatogwe atesonzwe amategeko.
Cyacu twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashingamateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamashingamateka ikora cyacu kubijyana n'ibitigiri biba bihari mu batora. Amatora yabaye itegeko 2012 mu mwaka uheze abashingamateka barundi ntibatoye n'abashingamateka batanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu c'abashingamateka baba bari muri sare babatoye. Ibyo bitigiri ntibyakurikijwe nico cyo cyumva yuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hanyuma amateka atakurikijwe murazi ibyabikurikira
yamara urundi ruhande siko rubibona. Ubuserukira inyungu z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Maître Stephen Agaba hamwe n'abashingwa manza barungitswe n'abashinga amateka gusigura ingene amatora agenda bemeza ko u Burundi bwari buhari ndetse ko bwatanze n'umukandida wabo Leontine Nzeyimana yatowe ku majwi atatu gusa. Maître Vital Nshimirimana atwara urunani rw'amashirahamwe yigenga mu Burundi Forsk ubu gwafaswe na leta twamubajije kuri uyu wa gatatu icyo yibaza kuri urwo rubanza. Asanzwe nawe nyene akurikirana imanza ziburanishwa muri iyo Sentare.
Ni gwagwaho ni wa mukenyuro w'ukwaraza w'ukuba baratesha umutwe abantu ingene bo babaradurumbanya urongoye iyo nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko. Hanyuma kimwe twibaza nuko bashobora kuba banafise ubwoba cyane kuko iyo nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yamye yumva itega amatwi amaborogo y'abarundi uno munsi rero yuko bariko barototwa bagira bati ko habonetse umukuru azi ikibazo cy'u Burundi bagira bati uyu muntu turavye yava twibaza yuko nawe nyene atakizobuza yuko abandanya yumviriza amaborogo y'abarundi kandi yuko atazobisabirako.
Abacamanza bari bashashe batanze sango kugura banza ruzosubira kuburanishwa nido nido mu kwezi k'umunani uno mwaka. Uburundi bwizigiye gutsinda
nako nyine murazi yuko nka kamera yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gutsindiza imanza
yamara naho biruko buramaze gutsindwa ku ngingo imwe yasaba ko sentare yohagarika ibikorwa byose byo nama nshinga mateka mu kurindira ko urubanza rohera. Abacamanza baranse ico cifuzo. Ikiringo c'inama nshinga mateka giteye impari nikigira kane. Ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo nama nshinga mateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2026. Hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012, hanyuma Buganda kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka uheze w'2017. Iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka 54 baserukira ibihugu bitandatu arivyo Burundi, Rwanda, Ubuganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Ahandi naho nta cyumweru kirarangira inama yahuje Perezida Donald Trump wa Amerika n'umuyobozi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ibaye muri Singapore. Urwandiko abo bayobozi bombi bashize ku mukono ariko harabasanga rudatomoye. None ikibazo nyamukuru ni ikihe? Mbega azokurikira iki? Iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Steve Herman hano i Washington DC, mugiye kwishikirizwaho na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana mu Rwanda.
Kuri ubu byifashe bite? Ni ikibazo White House sangye na Blue House ibiro by'umukuru w'igihugu bya Korea ya Ruguru byanashoboka ko nabo mu ngoro ya Perezida wa Korea y'Epfo Yong Song bakibaza. Nyuma yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoranye mu biganza n'uwa Korea ya Ruguru bakanandikisha wina amazina yabo ku nyandiko zuzuyemo icyizere, ikibazo abari Sentosa muri Hotel Capella bahise bibaza ni ikizahinduka mu by'ukuri ku mwigimba kigwa wa Korea. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kubonana na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru, njyewe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Greta Van Susteren twamaranye akanya na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunyamabanga wa Leta muri Hotel Capella. Trump yari yasabwe n'ibyishimo kandi mu isaha imwe yagombaga gutangaza ko imyitozo ingabo za Amerika zahaga iza Korea y'Epfo ku mwigimba kigwa Korea ihagaritswe. Trump avugana na Greta yagize ati, njyewe na Perezida Kim twahuje cyane kandi twiyumvanyemo, tuzakora ubucuruzi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yaratubwiye ati, wari umunsi w'agatangaza. Perezida Trump yashinze Pompeo imirimo ikomeye iganisha ku guhagarika icurwa ry'intwaro z'ubumara muri Korea. Abenshi bibaza niba Pompeo wakoraga muri kompanyi icuruza amavuta mu myaka 10 ishize ari uwo kwizerwa agahabwa inshingano nk'izo. Ariko hahise ha Pompeo hamwerekana nk'umuntu ushoboye. Icya mbere yiga mu ishuri rya gisirikare rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranye na komite ishinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko, yanabayeho umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi kandi yahuye na Kim ubugira kabiri mu nama zabereye Pyongyang. Birashoboka ko amaze kugira ubushobozi nk'ubw'uwundi mutegetsi wa Amerika ku buryo ashobora gutahura imitego ya Pyongyang. Uyu munyamakuru maze imyaka isaga 50 akurikirana ibibera ku mwigimba kirwa Korea watuye Seoul imyaka itari mike, akaba yaranagize amahirwe yo kuganira n'abategetsi ba Korea icyumweru cyose muri 2013, yamenye byinshi kuri iki gihugu gikora ibyacyo mu bwiru. Byaba ari imboneka rimwe kubona inyandiko y'amagambo abarirwa mu ijana isobanura neza urusobe rw'imitego ishingiye kuri politike n'imibanire ya Korea zombi. Bikomere biturutse hirya na buri muturage wa Korea zombi gutekereza kukunga Korea zombi zitabikozwa. Hariyongeraho kwivanga mu bibazo bya Korea kw'ibihugu bya rutura, kandi ntawapfa guhakana ko hazaza aho umwigimba kirwa Korea hashingiye ku butegetsi n'abajenerali ba Beijing na Washington. Umwe mu basesengura ibya Korea ya Ruguru yabonye mu myaka 10 ishize ko ingoma y'umuryango wa Kim yakwemera kugira abaturage bitambo ku nyungu z'ubutegetsi bwawo. Kwicisha inzara miliyoni z'abaturage nibyo byoroshye kuruta guhirima kw'ingoma yabo. Yewe nta nicyo batakora ngo basigasire ububiko bw'ibitwaro bya rutura bisa mu by'ukuri nk'ibitakumira imbaraga z'ibitwaro bya Pentagon. Bakeya mu basesengura ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abahanga muri byo bo mu burengerazuba bw'isi basanga Korea ya Ruguru izemera ibiganiro itazi icyiza kibirimo, ariko nishaka gushyira ibintu mu buryo bizayifasha kugera ku ntego zayo, ikurirweho ibihano, isinya amasezerano y'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biyihe isura nziza mu mibanire n'ibindi bihugu. Ibi bizatume yubaha ku rwego mpuzamahanga, kandi cy'ingenzi kurusha ibindi, biharurira inzira abana n'abuzukuru b'ubutegetsi bw'umuryango wa Kim. Ikitarasobanuka neza kugeza ubu no kumenya neza niba Kim Jong-un ubwe ari ubyibwiriza cyangwa yarabyemejwe n'abaturutse ruhande. Igitangaza batari mu muryango wa Kim nuko uyu muryango bwa utagizwe n'inzimwe kimwe no muzindi societe zirimo abantu b'incabwenge niyo yaba ari nyagitugu habonekamo abarwanira ububasha buruseho nkuko byagiye biba no mu bundi butegetsi bigakorwa mu mayeri menshi. Hari abatifuza ko habaho agahenge ndetse bashaka kunyeganyiza ubwami batitaye ku ngaruka byabazanira. Ibi twabishingira ku bayobozi bakomeye bitandukanyije n'ubutegetsi, abadiplomate bakoreye Pyongyang imyaka myinshi, ibyo abanyamakuru nkanjye n'abandi bake babonaga bitaraba, kimwe n'amakuru yumvirijwe dukesha inzego z'ubutasi. Kugeza ubu ntawahamya ko guhana ibiganza kwa Trump na Kim byerekana uguhinduka kuvuye kundi bay'umutima cyangwa niba arandi mayeri Koreya ishaka gukoresha nk'uko yarenze ku yandi masezerano yose yigeze isinya. Uko byaba kose ariko icyemezo cya Kim kirahambaye. President Trump wivugiye ko ari umuhanga mu kuganira iby'ubucuruzi na Pompeo udafite ubunararibonye bwinshi ariko yashinze imirimo yo gukurikirana aya masezerano, babona Kim nk'umuyobozi wifuza amahoro n'iterambere. Magingo aya nubwo Trump na Kim baramukanyije bakanasinya amasezerano mu nyandiko, ingabo za Amerika n'iza Korea y'Epfo ziracyaryamiye amajanja ziteguye kurasa umwanzi, ariko imyaka ibaye myinshi nta uva mu birindiro bye bategereje ko intambara ihagarara. Ku rundi ruhande ariko umwanzi bahanganye nawe yibitseho ibitwaro kirimbuzi bigezweho. Igihe habaho ubushotoranyi cyangwa kwibeshya gato haba ku ruhande rwa Washington cyangwa rwa Pyongyang, abatifuza ibiganiro basubiranamo n'ababakuriye bagira bati ariko twarababwiye.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nkuko bisabwa n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bujejwe bw'imigenderanire bwa Amerika bwarasohoye mu kwezi kwa gatanu ku kugenda ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bwifashe ku isi mu mwaka w'2017. Ubushikiranganji bujejwe bw'imigenderanire bwa Amerika burashima ukwiyemeza kwa Leta y'igihugu ca Gambia kuvyerekeye ubwigenge bw'amadini hamwe n'ukwihanganira abo umuntu adasangiye idini. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017, Perezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko igihugu ciwe casubiye ku ngingo y'ukutisunga idini nk'uko biri mwibwirizwa shingiro. Ivyo yabigize mu gukuraho itegeko rya Yaya Jammeh yahoze ari perezida ryatangaza ko Gambia ari igihugu kigendera ku mategeko y'idini rya Kiisilamu. Incuro zitari nke Perezida Barrow yatangaje akamaro ko kubandanya kubahiriza ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2017 yagenye umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bibazo byerekeye amadini n'imico kama y'igihugu. Perezida Barrow yasavye incuro zitari nke abanyagihugu kubandanya kwihanganirana hagati y'abakristu n'abayisilamu mu karere. Perezida Barrow kandi yavuze ko ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini ari ngombwa kugira igihugu gitera imbere. Kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2017, umushikiranganji ajejwe uburimyi Omar Jalo yemereye abayisilamu baba Ahmadiyya Jamaat ko Leta izo bakingira ku buryo bushimishije. Ibwirizwa shingiro rya Gambia ritanga uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashaka igihe cose ivyo bitagaramira uburenganzira bw'abandi canke inyungu z'igihugu. Iryo bwirizwa shingiro riziririza gukumira abandi bifatiye ku idini, gushiraho Leta ifatiye ku idini no gushiraho imigambwe ifatiye ku madini. Kubaka hagati y'abadasangiye amadini ni ibintu biba kenshi kandi abanyagihugu bamenyeye. Harabaye umwuka mubi yamara hagati y'abayisilamu baba Sunni aribo benshi muri Gambia n'abayisilamu baba Ahmadiyya. Urwego kizigenza rwa Kiisilamu rwabandanije kuvuga ko aba Ahmadiyya atari abayisilamu b'ukuri. Urwo rwego ntigwemereye aba Ahmadiyya mu bikorwa n'iminsi mikuru yago. Abayisilamu baba Ahmadi bavuga ko bari mu muryango w'abayisilamu ko kubera izo mvo botegerezwa kwemererwa muri uwo muryango atangorane. Nta ruhara Leta yagize mu kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri z'umuryango w'abayisilamu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gambia Patricia Alsop yibukije abategetsi b'ico gihugu n'abaserukira amadini hamwe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo mu vyerekeye gushira imbere ubwigenge bw'amadini. Yamenyesheje ko ibihugu bikingira ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu birangwa n'umutekano, iterambere mu butunzi n'amahoro kurushiriza.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho dorereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ko namwe duteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.